Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika irumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze nshuti banywanye muri aya makuru, muri kumwe na Thomas Kamirindi, mwiriwe nanone. Abakongomani n'abanyarwanda benshi bajya mu Burundi gushakayo ibitabo by'inzira passport.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu cya Kongo kandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kurondera impapuro z'inzira passport, bakabyoroherezwamo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi.
Uyu rero ni Ildefonse niyunge ko icyegera cy'umuvugizi wa Ministeri y'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda bamwe mu miryango yimuwe inyarutarama bageze mu Busanza harabananira bagurisha amazu yabo. Igisirikare cya Ukraine kizakoresha amadolari miliyoni 550 mu tudege tutagira abaderevu drone muri uyu mwaka w'2023. Naho muri Pakistani umwiyahuzi yahitanye abantu 32 mu musigiti. Aya makuru rero ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Ministri w'ingabo wa Ukraine yatangaje ko bazakoresha amadolari miliyoni 550 mu tudege tutagira abaderevu drone mu zindi ndimi z'amahanga muri uyu mwaka w'2023. Mubabarire ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Eugene Mukankusi.
Ministri Oleski Reznikov yanditse kuri Facebook ati: muri 2023 turimo kongerera ingabo za Ukraine drone. Turateganya gushyira miliyari hafi 547 muri iki gikorwa. Ukraine yahawe n'abafatanyabikorwa bayo barimo Turukiya na Norvege utudege nk'utwo. Ubu irimo gushaka uburyo bwo kongera izikorerwa imbere mu gihugu mu kubaka iz'abategetsi bavuga ko ari ingabo za drone. Ukraine yatangaje mu cyumweru gishize ko ishobora gutangira gushyiraho amasosiyete ya drone z'intambara mu gisirikare cyayo, kandi Reznikov yavuze ko Minisiteri y'ingabo yamaze kwakira ubusabe 75 bw'abifuza gukora drone. Uyu muministri yongeyeho ko nyuma yo kubisuzumana n'abo mu rwego rw'ingabo na nyuma yo kuzigerageza, Minisiteri y'ingabo yamaze gusinyana kontaro n'amasosiyete 16 akora utwo tudege tutagira abaderevu. Ingabo z'ibihugu byombi Ukraine n'Uburusiya zakoresheje izo ndege zitagira abaderevu mu ntambara y'amezi 11 ashize.
Muri Pakistani umwiyahuzi yiturikije n'igisasu mu musigiti ahitana abantu 32 byabereye mu mujyi wa Peshawar mu majyaruguru y'igihugu. Eugene Mukankusi arakomeza.
Nicyo gitero giheruka kwibasira polisi muri uwo mujyi uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu ahagikorera abarwanyi ba Kiyisilamu. Abategetsi bo ku bitaro bavuze ko abantu byibura 147 bakomeretse kandi abenshi bamerewe nabi. Minisitiri w'intebe Shehbaz Sharif yakise igitero cy'ubwiyahuzi. Mu musigiti hari abantu byibura 260 nk'uko umuyobozi muri polisi Sekandari Kane yabivuze. Nta wigambye icyo gitero cyambukiranyije umusigiti mu gihe cy'amasengesho, bigatuma urukuta rugwa ku barimo gusenga. Iyo nzu iri imbere mu gipangu gikomeye kirimo n'icyicaro gikuru cy'ingabo za polisi y'intara na departement ishinzwe kurwanya iterabwoba. Minisitiri w'ingabo Kawaja Asif yabwiye televiziyo Jio ati: turimo kumva ko umwiyahuzi yari yicaye ku murongo w'imbere. Video zaturutse muri televiziyo ya guverinoma zerekanye polisi n'abaturage bagerageza gukura mu bisigazwa by'inzu abo byaguyeho, banatwara ku bitugu abakomeretse. Umujyi wa Peshawar uherereye hafi y'umupaka w'igihugu cya Afghanistani kandi ukunze kwibasirwa n'imitwe y'abarwanyi harimo abatalibani bo muri Pakistan. Umutwe uzwi nka Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP ushaka guhirika guverinoma ukayisimbuza ubuyobozi bwawo bwite ugendera ku matwara ya Kiyisilamu. TTP yongereye ibitero byayo kuva ihagaritse ayiswe amasezerano y'amahoro mu mwaka ushize na guverinoma ya Pakistan, bari bayafashijwemo n'abatalibani bo muri Afghanistan.
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Siriya drone zisha abantu 10 mu bitero zakoze ku mitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na Irani bakorera mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru irambuye na Oriane Itangishaka.
Izo ndege zakoze ibitero bitandukanye birimo icyakozwe kuri uyu munsi wa mbere kigahitana abantu 3. ishyirahamwe rikurikiranira hafi ibijyanye n'agateka ka muntu muri Siriya rikorera mu Bwongereza ryatangaje ko umwe mu bakomanda bashyigikiwe n'igihugu cya Iran ari mu bishwe mu gitero cy'uno munsi hamwe n'abagenzi biwe babiri. Iryo shyirahamwe rivuga ko ryari risanzwe ririko rirakora amatohoza mu kibanza byari byarabikorewemwo. Imodoka y'umusirikare yatewe igihe yari igiye gusuzuma ikibanza cyari cyaraye gitewe, icyo gitero kikaba casambuye imodoka zitandatu zari mu rugendo ziriko zigana muri Siriya zivuye muri Iraq. Iryo shyirahamwe rikora amatohoza muri Siriya rivuga ko izo modoka zatewe zigeze mu karere ka Abdul Kamal kari hafi y'umupaka aho abagwanyi benshi bashigikiwe na Iran bakorera. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko abandi bagwanyi indwi bishwe mu gitero zinde. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko abandi bagwanyi indwi bishwe mu gitero c'indege zitazwi bari abashoferi hamwe n'abagwanyi.
Uriya nitangisha kane Eugenie Mukankusi murakoze. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube, Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya gato cyane na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi polisi ivuga ko abakongomani n'abanyarwanda benshi bajya yo gushaka passport kugira ngo babashe kwinjira nta nkomyi mu bihugu by'amahanga. Ni inkuru ya Eloge Wilika neza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera i Nairobi muri Kenya.
Idefonse Niyunge ko icegera cumvugize ubushikanganje bujejwe umutekano mu Burundi atangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona. Abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondereza ngombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basuhukiramo bita Barundi.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu cya Kongo abandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kurondera impapuro z'inzira amapasiporo bakabyoroherezwamo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe ico gisata bakaronka izo pasiporo.
Iruhande y'uwo muce hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'inshuti zabo kubajana mu bihugu bya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi ariko bakisanga mu kamashu nk'uko Niyunga kabimenyesha.
Hakaba undi mugwi w'abantu barondera amaviza atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de residence uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndagomuka bamuzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene. N'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa amapasiporo n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafise igisanira ku ishusho bagaheza bakagenda kuri iyo pasiporo.
Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Umukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa.
Badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya foto uwo mugabo kubera ari uwo muri famiye. Je nari naramusavye ndamubwira ati urafasha nane nshobore gushika hiyo nshobore guhiga ubuzima hama mbandanye n'amashuri. Umwe wese yatanga $2,000 aho yamutwe turya dukarte batubwiye ngo niyo residence. Mu nyuma ashatubwira ngo dutware pasiporo aho nyene mu cibitoki yaciye atubwira ngo tuzane amahera asigaye catumuha $7,000 ubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda. Dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwira yuko dufise residence y'amanyanga atariyo.
Umugabo nawe nyene yahuye n'icyo kibazo.
Twaraciye ngaho tuja muri Kenya yari yaduhaye amatike turava muri Kenya tuashika Dubai hama tugeze Dubai turiko tuja Paris ca tubloka ati ibintu mufise n'ivyafu tuasubakageza ku murundi.
Ubushikanganji bujejwe umutekano bumaze kumenya abarundi barenga 20 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemwo mu mezi atandatu aheze.
Kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze turafise abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma abo bambuzi. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi. Abitwa ngo nabakozi b'Imana.
Kuri mikoye ijwi rya America Prime Baruke ye umukuru w'ishyira hamwe ONS tewe ton frère ahamagarira leta gushira ingufu mu kurwanya ingendo yavuka gihugu bagenda baciye mu kinywabi.
Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Si mu bihugu byo mu burengero bw'isi gusa Abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere igipolisi cy'u Buganda cyahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'Abarundi cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ibyo mu gihugu cy'Abarabu. Mu mpera z'umwaka uheze ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashyirahamwe 5 yo korohereza no gukurikirana ibyerekeye Abarundi baje kurondera akazi mu bihugu by'igihugu cy'Abarabu. Vyakozwe inyuma y'imyaka myinshi hibonekeza benshi mu baroye gukora muri ibyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa na cane cane abakenyezi n'abigeme. Umwaka uheze kandi Abarundi baharurwa mu bihumbi baragiye mu bihugu vy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu ca Serbie. Ico gihugu cugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imyidogo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya wavuze ko ibice 90% vy'Abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwaco kubera amasezerano cari gifitaniye n'u Burundi kw'Abarundi ataviza basabwa mu kugeramo. Mu myaka 8 iheze iruhande y'igice cy'umuriyoni w'Abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko byemezwa na ONU, Abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu vy'akarere na cane cane urwaruka baja kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia, ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara, Abarundi bakunda kuguma mu gihugu cyabo nk'inyoni yironka icyatsi. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Turagushimye rero Eloge wirika neza kuri iyo nkuru y'amapasiporo y'amagendo abanyarwanda n'abanyekongo baba bajya gushaka mu Burundi. Mu Rwanda imwe mu miryango yimuwe inyarutarama yageze mu Busanza bagurisha amazu yabo bavuga ko babitewe n'ubuzima bubi bahasanze. Iyi nkuru turayibaza Eric bagira ubusa.
Iyi ni inkuru radio Ijwi rya Amerika yari imaze iminsi icukumbura igamije kumenya niba koko abimu ahitwa Inyarutarama hazwi nko muri Banyahe bagatuzwa mu mazu ya Busanza mu karere ka Kicukiro barahisemo kuyagurisha bakajya kuguraho bishyikira. Ijwi rya Amerika yakoze ingendo igamije kugera kuri abo baturage. Abo twaganiriye nabo bamwe bagiye bagurisha inzu bari barahagwe mu Busanza nyuma yo kuzimukiramo imibereho ikabananira abandi bakazigurisha bataranazigeramo. Ijwi rya Amerika yasuye umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50 yatwinjijwe ku musozi wa Bumbogo mu karere ka Gasabo.
Turahageze. None se iki mbo ni byawe?
Ninze ngeze hano mu cyaro.
Urakoze cyane.
Uyu mubyeyi duhimbye izina rya Mukanda rwemeye kubwo umutekano we avuga ko afite umuryango w'abantu 8. Ubutegetsi bwamugeneye inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro. Arasobanura impamvu yamuteye kuyigurisha akajya guturaho yishyikira.
Amazi yo yari ari mu nzu nta kibazo, nta hantu tugana, nta hantu wabona wasoroma imboga, nta hantu wabona mbese wajya kuvuga uti wenda ndajya kugura nk'akantu wenda mu kiturage reka data. Si uko harambirwa, inzu yari nziza, nta kibazo yari ifite, yari ikomeye rwose pe. Ariko kubera ubuzima bubi nari mpafitiye, icyo cyatumye mpimuka.
Ashingiye ku buzima yita ko busharira yarabayemo mu mudugudu wa Busanza, uyu mubyeyi ntabura kwemeza ko inzu y'ibyumba bitatu na saro yaguze ayiturijemo n'urubyaro.
Hano mbona uko mpaha, hano mbona uko mpinga udushyimbo, kabona uko mpinga utuboga nkarya, nuko niyo mibereho ubwo mfite nyine ngasabana n'abaturage, ndumva mpakomereye pe. Kuko ubuzima mfite hano buraruta ubwo nari ndi mu Busanza.
Si Mukanda rwemeye wisangije ubu buzima. Twaganiriye n'undi mugabo nawe duhimbye ndarwemeye wari warahawe inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro mu Busanza bikamushobera akayigurisha. Ndarwemeye bari baramubariye igena gaciro ku mutungo we muri Banyahe kuri miliyoni 8 z'amafaranga. Gusa mu Busanza yahagurishije miliyoni 5,300,000 by'amafaranga aguramo inzu y'ibyumba bitatu n'uruganiriro kuri miliyoni 4 n'igice.
Bo ari amazu rero ukuntu ateye, amazu matoya ntago adukwiriye. Ko njye mfite famiye y'abantu 8. Bo icyo nicyo cya mbere cyatumye nyigurisha. Ikindi mu Busanza ukuntu hameze, nkwake dutunzwe n'uturaka, kujya mu kiraka ni ugutega inshuro ebyiri. urumva amafaranga ntago wayabona ya buri munsi. Izo nzu kandi nazo ziragoye, ushyiramo imbabura ugasanga hejuru kubera hari dare y'umweru habaye umukara. Iyo nago zifite ibyumba bitatu na saro, iyo iradukwiriye kuko nk'umukobwa afite icyumba cye n'abahungu bakagira icyabo, natwe tukagira icyacu bagasigara na saro.
Amakuru baduhaye nayo twiboneye arerekana ko aba baturage bagiye bagurisha amazu yabo bakimuka benshi bari mu murenge wa Bumbogo muri Gasabo. Utereye ijisho ahantu bari kwimukira biboneka ko ari ahantu hataraturwa cyane, ariko nanone ku buryo igihe runaka naho hashobora kuzashyirwa inyubako zijyanye n'igihe. Ingingo ikomeza gutera impungenge bari kuhimukira icyo bashobora kuzafata nko guhungira imvura mu muduha. Bene byo barabivugaho iki?
Ubwo nyine uko bizagenda Imana niko izabigomba kubibizi. Ubwo uko izabigenza niyo ngera kubigenza nkuko byabaye mu Busanza, nzatemba ngana handi kuko nabo nasubira mu buzima nari mvuyemo.
Tubazifite ariko igihe kizaba kisonetse nta kibazo.
Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko mu byiciro bya mbere abahawe amazu byabaga byoroshye kuzagurisha. Ahakoraga umuntu uzwi nk'umukomisiyoneri, umuntu uturutse hanze yabimurwa akagura inzu n'uwimurwa bagashyirira imikono imbere ya noteri. Gusa nyuma ngo ubutegetsi bwaje kubihagarika kuko bwabonaga abaturage bari kuyagurisha kuri make. Ayo makuru aremeza ko na n'ubu bikomeza gukorwa mu buryo bw'ibanga. Ubu uyu mugabo twahuye nawe hanze y'umudugudu wa Busanza avuga ko nawe abonye umugurira inzu byasa nko korosora wabyukaga.
Nahisemo kuva yo nkata y'umuryango kugira ngo ndebe ko najya gushakisha ndebe uburyo nazabimurira aho nzaba nagiye. Ubwo nibyanga gahunda ni y'Imana. Mbonye umukiriya n'ubu sinayirarana ayo bampaye ariyo yose.
Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona imibare ya nyayo y'imiryango yari yarahawe amazu mu mudugudu wa Busanza nyuma bakaza kugurisha. Gusa imibare twabashije kumenya irarenga imiryango icumi. Twashatse kumva icyo umujyi wa Kigali uvuga kuri iyi ngingo, ariko ntibyadukundira. Inshuro zose twahamagaye bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere n'imiturire, yatubwiraga ko yarahugiye mu nama, yatwizeje ko nahuguka aza kugira icyo adutangariza. Ubutegetsi bwimura abaturage bwavugaga ko bugamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi, buvuga ko bari batuye mu kajagari. Kugeza ubu kandi hari abaturage bahisemo kwanga amazu bakajya kwikodeshereza, ubundi bakagana inkiko basaba kurenganurwa. Mu byemezo inkiko zimaze gufata ku matsinda y'abaregwa ubutegetsi kubimura binyuranije n'amategeko, zemeza ko abaturage bose bagomba gufata inzu nk'ingurane ku mitungo yabo. Nyamara bisa naho hari amakuru inkiko zidafite agaragaza ko umujyi wa Kigali wagiye wihererana bari bafite imitungo minini minini ukabaha amafaranga nk'ingurane aho kubaha inzu. Hari zimwe muri kopi Ijwi rya Amerika ibitse zigaragaza ko bishyuwe. Mu mpera z'umwaka ushize leta yari yatangaje ko yabishyuye asaga miliyari 2.5. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, dukomereze kuri iyi nkuru ya Evelyn Schmidt, n'umubirigikazi wageze mu Rwanda gushakisha umuryango akomokamo nyuma y'imyaka 62 avanywe mu Rwanda nyine yambuwe umubyeyi we. Ibyo byabayeho abazungu b'abakoloni babyaranye n'abanyarwandakazi bamwe na bamwe, noneho babamura abana babo babajyana mu Burayi aho kugira ngo bajye kubarera babashyira mu bigo by'imfubyi, bityo abo bana ntibamenye bene wabo bo ku mpande zombi. Noneho rero uyu nguyu Evelyn Schmidt yabifashijwemo n'ikiganiro Agasaro Kaburaga cya Radio Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi. Noneho rero ashobora kubona n'umuryango we. Ni inkuru ya Jean Baptiste Mico Myiza uri i Kigali.
Ni ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe mu masaha 12 za mu gitondo, ubwo Ellen Evelyn Schmidt yaririmbirwaga n'itsinda ry'abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, aba bakaba bazwi ku izina ry'abametisi. Evelyn nawe ni umwe muri aba, ariko akaba afite umwihariko. Ari mu bana bavutse ku bagabo b'ababirigi mu gihe cy'ubukoroni n'abagore b'abanyarwanda, maze aba bana bakarererwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye imiryango yabo, haba kwa se cyangwa kwa nyina. Evelyn w'imyaka 70 ni umwe y'amavuko Radio Ijwi rya Amerika yabashije kumuhuza n'umuryango we wo mu Rwanda kwa nyina ku nshuro ya mbere mu buzima bwe. Evelyn ati, byandenze ndumva wagira ngo ndimo kurota.
C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente.
Evrine ibi byishimo byo kubona umuryango we bikamurenga bifite isoko. Ubwo yajyanwaga mu Bubiligi avuga ko yagezeyo mu bitabo bya polisi akandikishwa nk'umwana watoraguwe yaratawe n'ababyeyi, nyamara se yari umutegetsi uzwi. Mariana Faustina Karangwa ni murumuna wa Evrine. Bahuje nyina bakagira base batandukanye. Kwakira Evelyne avuga ko byamuteye amarira y'ibyishimo.
Bavuye mu ndege amanutse hariya ikibanza cy'indege twaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yanjye ubuyo umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya gusa genda kubera ko nishimye.
Gevurine yarangishaga umuryango we mu kiganiro cya Radio Ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga gakwerere Manzi Claude uzi umuryango wa Evelyne niwe wahise ahamagara Mariana amubwira ko umwana yumvise ko nyina yabyaranye n'umuzungu arangisha umuryango we. Kuri gakwerere kuba guhuza Evelyne n'umuryango we Radio Ijwi rya Amerika yabishoboye ni igikorwa cy'indashyikirwa.
Nshimiye cyane na ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga mirongo ingahe irenga nka 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango.
Abamitisi mu bihugu bitandukanye bya Afurika hari abatazi imiryango kuko baba bayihishwe, ariko hari n'ababyarwa n'abagabo b'abazungu, abo bagabo imiryango yabo ikanena abo bana ntibamenye iyo miryango. Benaba Jacques Albert wo muri Association Métisse du Monde avuga ko ari benshi.
Nk'abamitisi ndavuga mu izina ry'abamitisi twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane duha Imana icyubahiro, niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje. Nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abamitisi dukundana. Evelyne we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bamitisi benshi.
Imiryango y'abamitisi mu Rwanda ivuga ko abafite ibibazo byo kutitabwaho na base b'abazungu abigaragaje babarizwa hagati y'ijana na 200. Mu minsi ishize iyi miryango yakiraga cyane abavuka kuri base b'abanyaburayi, ariko ubu bari kwakira n'abavuka ku bagabo b'abanyaziya nk'Ubushinwa n'Ubuhinde bagenda biyongera. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Thank you, thank you.
Thank you, Voice of America.
Yes, thank you,
thank
very much.
You.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi ababyeyi batwite bajya kwipimisha kwa muganga baracyari bake cyane. Mu ntara ya Makamba kugera mu mpera z'ukwezi kwa 9 2022 hipimishije hagati ya 33 na 35% by'ababyeyi bari bitezwe. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye inyuze ku banywanyi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Kuva mu mwaka w'2025 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu, ariko nubwo bimeze uko urugero rw'abakenyezi baje gupimisha imbanye zitarenza amezi 3 baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi 3. N'abakenyezi baje kwisuzumisha nyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55 na 63% muri co kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye ku ibyariro ry'Imakamba bavuga ko
Arikihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sibyo batariyo muganda tebaterekanze gusuzumisha cangenda haheze icyo kiringo
tebyarangoye birashika cangenda hati icyo kiringo cy'amezi 4. Harimo abatinye bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwayinda umwana atarakura bwarijya nikosa.
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza. Abakenyezi yo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga atatu. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sindabibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni. Dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato bagoma gukurikiza abana bakiri bato baca batijya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga.
Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi irakorote nkuko nibitanga Dafroze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe.
Harimo batinye bavuga ati ngo je ngubumenya ngo ndafisinda ngumengo ndoba ngahitse nkwayinda nkumwana tarakura bgarijya nikosa naho mwana yaba afisa meza ngahura ashobora kugenda bose buba wabigize.
Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni minsi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza. Ikibituma n'udukogwa twishitwa mu rugo. Niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba atabakinyeza ibibungenze badafite ingorane ntibaza kwisuzumisha.
Mu gice cya mbere benshi baza kugira bafite ingorane gahimba kuri karibwa cyagiye abone ko amaraso karaza niho kesha aza kwipimisha mbana n'ahandi igitigiga cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha mbana mu gice cya mbere.
Mugenzi we ine zari senawati nubwo wobubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntubungenze cyangwa ukabona ninda iriko irateje imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane.
Ukaza nko kumeza 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi 3 umva kubikosora ko bigo Chikimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene uvyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane.
Kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugeneye ufungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria. Kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira na baba bafise ibibazo. Nestori niyo saba
muri cyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero twasanga rero n'ingorane mu miryango yacaye muri bimwe vya kera n'izukana umuzeyi basanga ma rero umuhungu abatankona n'umugore wiwe hakirikare atarakira zizanguma cyagiguma rero cyagisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byinshi bikiri umwana nk'ivyo mu isanzwe bisa n'uko vyatagiye.
Hari n'abandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba byirondoka.
Cyangwa gasanga ubwiye ati jewe ego nashitse mabukwe aca nkandisha uburoro bw'ibitoke naje ahantu akandisha uburoro bw'ibitoke urumva n'ibicafu uri kongeramo agacasubira kuza rero yamaze gusebura.
Hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke ariko bakabifata minenegwe. Alice ineza
ashobora no kuguma yaragize akayemohaje gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadishirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasangara napfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation postnatale conya nico cabivuyeko.
Nestori niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma.
Kamunotero ababyeyi nukuri nuko uza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaramagara yabo ingena ameze tukara amagara y'abana kuko n'amagara y'abana gihe baje tushatubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose. Rero nkabasaba yuko umubyeyi wese ayivuye ngahaje kwibaruka yoweza akagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukaka amagara yiwe ameze neza mwe n'umwana wiwe.
Mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria. Amavuriro arafisa baremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi 3 canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda naho ngaho amakuru yacu yo muri isaha ahumurije gusa mbibutse uko mu Burundi polisi ivuga ko abakongomani n'abanyarwanda benshi bajya yo gushaka za passport kugira ngo babashe kujya mu mahanga cyane cyane mu Burayi, muri Amerika no muri Australia. Maze rero mugira umugoroba mwiza, murakarama.